Turashimiye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 vya radio ijwi riyobona hano muri studio ya gatatu ijwi rya Amerika muri kumwe na Joe Diana ni nahazwenge kwashikiriza amakuru yo kuri no umugoroba Mu Burundi umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi wemeza ko abanywanyi babo babandanya kuburabuzwa.
Aho garabambira ati warahise muti wawe narahise muti wanje reka tutambuke iyo tuja ni hamwe honyine. Ni wakora iby'abarundi bashima bose batagukurikira.
Uyu ni Agaton Rwasa atwara umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu Burundi. Président wa Ukraine Volodymyr Zelensky asaba imfashanyo zihuta za gisirikare. Muri Afrika y'Epfo agashavu karaniga mu banyagihugu babajwe n'urupfu rw'imiyabaga 21 bikekwa ko bahitanywe n'isumu bariye muri restaurant. Sudani yagiriza Ethiopia kwica abasirikare bayo 8 n'umusivile bari bapfungiwe ku murwa mukuru wa Addis Abeba ano makuru yose duce ku masonga turarambura mukanyi sase mube hafi ya maradio yanyu Amakuru yacu reka tuyahere muri Afrika y'Epfo abanyagihugu bashavuje n'urupfu rw'imikangara 21 mu kibanza c'uburiro n'ubunywero citwa Enyobene Taverne byabaye mu mpera z'indwi iheze nimbwiye abategetsi bajeje amatohoza bavuga ko bashobora kuba bahitanywe n'isumu mu byo bitabaye n'impaka mugenzi wacu Fideni Yongabo reka tumuha mwanya atubwire ibindi kuri ino nkuru
Imwe muri iyo mikangara yariko ihimbaza irangiza ry'ibibazo by'amashure bwi abandi bariko bahimbaza imisi mikuru yabo y'amavuko abanyafrika y'epfo baraguye mu gahundwe igihe bumva ayo makuru abanyagihugu baba ahitwa Scenery Park ku nkengera z'igisagara cha East London bari basavye abategetsi kugara ikibanza kiri mu buriro n'ubunywero cha Enyobeni Tavern araheze indwi zitari nke kubera cakira abakiri bato cyo kibanza cambuwe uburenganzira bukirekurira gukora uno munsi kuwa mbere amasanamu yaherekanijwe ku mbuga ngurukana bumenyi atarasuzumwa n'abategetsi yerekanye ibiziga by'imikangara ikwiragiye hasi mu kibanza cha Enyobeni Tavern abandi bumiye ku mameza n'intebe bari bicayeko umuvugizi w'igipolisi cyo mu ntara ya Escape Brigadier Mblinkosi Kinana yabwiye itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ko warakiri muto cyane kurusha abandi yari umwana w'umukobwa w'imyaka 13 Prezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yatangaje ku munsi w'Imana ko afise impungenge ku kugena abana bakiri bato barekuriwe guhurira mu kibanza cha Enyobeni Tavern. Amategeko yo muri Afrika y'Epfo ntiyemerera abana bari munsi y'imyaka 18 kunywa inzoga.
Fidela Nyongabo hura akenwe kandi turanacari kumwe utuvanaho muri Afrika y'Epfo tudutwara muri Sudani igihugu cagiriza Ethiopiko yisha abasirikare bayo 8 n'umusivile umwe mu bari bapfungiwe ku murwa mukuru Addis Abeba.
Igisirikare cya Sudani ku munsi w'Imana cyamenyesheje ko icywa ry'abo bantu ari igikorwa kigayitse cyavuze ko kizokwishura kuri ubwo bubisha mu itangazo cyasohoye icyo gisirikare nticyamenyesheje abo bantu 8 bishwe baribo no kugene bafashwe n'igihugu cya Ethiopia ndaco abategetsi ba Ethiopia babitangaje ko icese imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibanyi yagiye itituka mu myaka ya vuba bifatiye ku matata amazi gihe kubice bitari bike bikoreshwa mu byerekeye uburimyi iri ku rubibe isangiye mu karere ka Al-Fashaka. Sudani ivuga ko ivyo bice biri ku butaka bwayo bifatiye ku masezerano agabura imbibe hagati yayo na Ethiopia yashitswe ko mu myaka ya mbere yo mu mwaka w'1990 ugutana mu mitwe kwaragiye kuraba hagati y'ivyo bihugu vyompi mu kiringo c'imyaka iri rirangiye byari inyuma y'uko Sudani ivuze ko yigaruriye igice kinini cy'akarere ka Al-Fashaka igasaba Ethiopia gukura inteko zayo mu bice bibiri ivuga ko biri ku butaka bwa Sudani mu kwezi kw'11 mu mwaka urangiye w'2021 Sudani ivuga ko abasirikare bayo 6 bishwe igitero cyakozwe n'igisirikare cya Ethiopia muri ako karere ivyo bihugu byombi vyaragiranye ibiganiro bigenewe gutorera inyishu amatati yerekeye akarere ka Alfa Shaka. Ivya nyuma biheruka kubera ku mugwa mukuru wa Sudani Khartoum mu kwezi kwa 12 mu mwaka w'2020. Yamara nta ntambwe byagize.
Hejuru ya Amerika turacabandanya n'amakuru agezeho ku mugabane wa Afrika. Umucamanza mukuru wa sentare nkuru y'igihugu cya Nigeria yatanze imihoho mundwi heze abacamanza byo sentare babi bamwagirije kujya ruswa, ariko nabo bihakana yivuye inyuma. Fide Nyongabo nivyagarutse kutubwira.
Uwo mucamanza mukuru Tanko Muhammad atanze imihoho mu mabanga yiwe mu ijoro ryo ku munsi w'Imana, nk'uko umuvugizi wiwe yabitangarije itororokanizo ry'amakuru ryo muri Amerika Associated Press. Yamara ntiyatanze impamvu z'iyo ngingo. Tanko Muhammad afise imyaka 68 muri iki gihe, yari yagenywe muri ayo mabanga mu kwezi k'umunani mu mwaka w'2019 asubiriye uwitwa Walter Onogen, yakurikiranywe ku vyaha vya ruswa. Ugutanga imihoho kwa Muhammad kuje indwi imwe inyuma y'uko abacamanza 14 bo muri sentare nkuru y'igihugu basohoye ikete rimwagiriza ruswa. Iryo kete rivuga ko yihojeje ivyabo bacamanza bamusavye, bamenyesha ko naho inama nshingamateka y'igihugu yongereje amafaranga agenewe sentare nkuru y'igihugu urwego utarangura akazi kago neza ku biberekeye, bamenyesha ko ivyo atawo bisabirako. Itegekanijwe ko umucamanza mukuru mushasha wa sentare nkuru y'igihugu atangazwa akongera akemezwa mu mabanga yiwe mu misi iri imbere.
Abantu batari munsi ya 26 barishwe mu gitero cabaye ku munsi wa gatandatu w'indwi turutwaraye dusozere mu karere ko mu manuko bushira uburengero bwa Kameruni. Ni igice kikorerwamo abashaka kwiyonkora, ni igice kirimwo abashaka kwiyonkora kuri ico gihugu benshi. Fide Nyongabo turacari kumwe.
Eno Daniel Kewong umwe mu bajejwe uvuzi mu karere ka Akwaya ico gitero cabereyemwe avuga ko ibiziga vy'abantu 26 vyatowe gushika ubu. Hari abataraboneka kuva ico gitero co ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije kibereye mu mihana yahitwa Berlin hafi y'urubibi na Nigeria, menyesha ko ivuriro ryaho ryaturiwe. Abashaka kwiyonkora kuri Cameroon bavuga ururimi rw'icongereza bariko bagwana n'igisirikare c'ico gihugu mu ntara zivuga ururimi rw'icongereza ziri mu bumanuko bushira uburengero n'uburaruko bushira uburengero bw'igihugu kuva mu mwaka w'2017. Ni nyuma y'uko imyerekano yasaba ko ababa muri izo ntara zibiri baserukirwa kurushiriza yakandamijwe bikomeye, mbere abatari bake barahasiga ubuzima. Abakoze igitero cyo ku munsi wa gatandatu w'indwi birangiye bararasha abantu badatora. Ishirahamwe rihananira agateka ka muntu ku isi Human Rights Watch imenyesha ko abashaka kwiyonkora kuri Cameroon bo muri izo ntara zibiri zivuga icongereza bongereje ibitero vyabo mu mwaka urangiye, harimwo kwica abasivile, kubanyuruza no gukora ibitero ku mashuri. Ilaria Allegrozzi, umushakashatsi akomeye mu ishirahamwe Human Rights Watch akorera ku karere ko muri Afrika yo hagati, amenyesha ko babikora atankurikizi zibaye.
Ijuga Amerika nanabice ku masonga nk'itangura. President wa Ukraine Volodymyr Zelensky yasabye abategetsi b'ibihugu indwi bitunze kurusha ibindi ku isi akoresheje ubuhinga bwa video ko igihugu ciwe coronka kandi vyihuta nk'ifashanyo ya gisirikare. Fidel Niyongabo arabandanya n'ino nkuru.
Abategetsi bakoraniye mu gihugu c'Ubudagi ku ruhande rwabo bemeye gufasha igihugu ciwe igihe cose bizofata, ni mu gihe biteguriye kuduza ibiciro vy'ibidandazwa bivuye mu Burusiya no gufatira ibindi bihano bishasha ico gihugu. Ifashanyo n'utwigoro twabo bategetsi mu ntumbero yo guhana Uburusiya bibaye mu gihe president wa Ukraine Volodymyr Zelensky yerekanye ku mugaragaro impungenge ziwe ko ibihugu byo mu burengero bw'isi byatanguye kurambirwa n'umutwaro w'ingwano mu gihugu ciwe uri gutuma ibiciro by'amasoko ntanga nguvu n'ibindi bidandazwa byankenerwa byiyongera cyane mu bice bitandukanye byo ku isi. President Zelensky yaciriye ku mayange kandi abategetsi b'ibihugu indwi bitunze kurusha ibindi ku isi uburyo leta yiwe ikoresha imfashanyo imaze kuronka gushika ubu mu ntumbero y'ukwivuna ibitero by'Uburusiya. Umuhanuzi wa president wa Amerika ku bijanye n'umutekano w'igihugu Jake Sullivan yatangaje ko ivyo president Zelensky asaba cyane cyane ari kuronswa kurushiriza ibigwanisho by'ukwivuna za misile n'indege z'ingwano by'Uburusiya, harimo kandi no gufashwa mu by'ubutunzi. President wa Ukraine Volodymyr Zelensky yabwiye abategetsi b'ibihugu indwi bikomeye cyane kurusha ibindi ku isi mu by'ubutunzi ko igihugu ciwe gikeneye kuba gifite ingufu zihagije imbere y'uko gitangura ibiganiro by'amahoro n'Uburusiya. Abategetsi b'ivyo bihugu batangaje ko Ukraine ariyo yonyine izofata ingingo ku vyerekeye inyishu iciye mu mahoro yerekeye kazoza kayo. Yamara yiyemeje gufasha Ukraine mu kuyiha amafaranga ikeneye mu buryo bwihutirwa hamwe no kuyifasha gusubira kunagura ubutunzi bwayo mu kiringo kirekire kiri imbere.
Harakoze mugenzi wacu Fideni Yonga bukura makuru sa hejire kudushikiriza na yandi mushaka kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radira tuvewa akaburungu uko mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Kandi hato turabwira vya shogama mu Rwanda heze mu ndwi iheze ariko imbere ko tubigaruka ko reka tubanze tuje mu gihugu cy'u Burundi aho imyaka itatu irumanye umugambwe SNL utanguye ibirori byo guhimbaza isabukuru y'imyaka itatu na SNL itavuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu Burundi byahimbarijwe mu ntara ya Cibitoke ejo kwa Mungu. Muri uwo mugambwe bakaba bavuga ko abanywanyi babo baburabuzwa kugira ngo ntibaburabuje kugira ngo ntibitabire ivyo birori. Ibindi kuri no nkuru turabaza mugenzi wacu Desire Tungimana akwijugi Amerika ikigari mu Rwanda.
Ku kibuga cy'umupira w'amaguru muri komine Rugombo intara ya Cibitoke ni habanywanyi uwo mugambwe bakiriye agatongo wa Sarongo SNL ku rwego rw'igihugu. Ucumi Ananias arongo SNL mu ntara ya Cibitoke niwe yakiriye ndongozi yaramenyesheje ko bahura n'ibibazo byinshi bijyanye no kuburabuzwa. Yashikirije gwasa ko abarongoye mugambwe SNDD duri ku butegetsi bababuza kubaka ingoro z'umugambwe wabo abajejwe intwaro nabo bakababuza gukorera ku mugaragaro.
Turategura ibikorwa twabibonye mu nyandiko yashwa no mu ngiro hararanitswe amanama atandukanye yo kuzibira ku mitumba yose uno munsi mu gitoro tw'umusoka mayira hose yazibiye ku mitumba yabona ndo umuntu wetaye ibikorwa tukadusaba rero yuko bingende kubana leta hagati y'ibigande hoba ari uko kubahiriza agateka k'umuntu wari wese kandi ahabwa n'iki n'amategeko.
Agatongo asa mu ijambo ryiwe yamenyesheje abanywanyi biwe ko bogira umutima rugabo wo guhangana n'abakeba babo ariko atawe bari yugwara. Amenyesha ko ako gatotezo bagirirwa kazotinda kagahera.
Ibyabaye birababaje ariko muri bata abantu bashobora kugira ubwoba muri hano bavuga yuko batsinze bavuga ko abantu bose bahereye iwabo bagatinya ko batsinzwe bakorana baratsinze cyo kuri kamwe bari inzinzi ikini kini garagaza.
Mustane wa komine Rugombo Gilbert Manirakiza amenyesha ko muri komine arongoye imigambwe ibanye neza na hataziwana zidakomanya amahembe. Amenyesha ko ibivugwa ko abanywanyi ba SNL batotezwa rugushikuza.
Ikiriho nuko abantu mu kibano barashaka gushamirana abapfuye bidini kambwe bivuye kutamenya cyane cyane niyo mbonye amaho dukunda kubona biva kutamenya. Ibyo rero twebwe iyo bishitse turahamagara abo bantu twabasigurira ko abantu bwiriza kubana mu mutima butandukane bwabo bamwe bose kandi bwiriza gukora igikuru gusa bisunze amategeko muri rusangi. Abanyanya umugambwe SNL cyanke ko by'umugambwe SNL muri komine Rugombo birakogwa neza cyane kuko nta gihe na kimwe baratumenyesha ibikorwa byabo batekanije ngo bereke kuba
warongoye umugambwe SNL ku rwego rw'igihugu. Yasavye abo bajejwe intwaro gukunda abo barongoye ku rugero rumwe acasozera aronse impanuro abanywanyi biwe.
Nyabuna nyato w'umuntu asuba kubera abafise mu mitima yabo gusuba kumusuya ahubwo arababwira ati warahise muki wawe narahise muki wanje reka tutambuke iyo tuja ni hamwe honyine ni wakora iby'abarundi bashima bose batagukurikira.
Iryo totezwa abanywanyi ba SNL bamenyesha ko bagirirwa riravugwa no mu zindi ntara z'u Burundi. Kuruna w'Imana hari ingoro y'umugambwe ya SNL muri zone Muhwazi komine Nyabitsinda mu ntara ya Ruyigi yarayituriwe n'abantu bataramenyekana nk'uko abarongoye uwo mugambwe aho mu Ruyigi babimenyesha. Itegeko nimero imwe agakwego gahagaze 16 ryo kuwa 10 ukwezi kw'icyenda umwaka w'2011 rijanye n'itunganywa be n'ibikorwa by'imigambwe mu ngingo yaryo ya 11 rirerekana ko imigambwe ifise uburenganzira bwo gukora inama gutunganya amakoraniro be no kwiyamamaza. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana, urakoze. Nanemeye ko tugaruka ku vya shogama mu Rwanda. Inama y'abakuru ya 26 y'abakuru b'ibihugu n'abaguverinema b'ibihugu 54 bihurikiye mu muryango wa Commonwealth yaheze mu mpera zino ndwi. Mu kiganiro bamwe mu baprezida barimo n'u Rwanda Paul Kagame bahaye abamenyesha makuru baragarutse ku ndangagaciro ngenderwako z'uwo muryango. President Rwanda Paul Kagame agiye kuramutswa Commonwealth yarasobanuye uko we abona indangagaciro ngenderwa ko muryango wa Commonwealth agiye kuramutswa imyaka ibiri muri rusangi no mu Rwanda vyu mwihariko abisobanura yari kwishura ku kibazo cabajijwe n'umenyesha makuru mugenzi wacu akorera radio y'Abongereza BBC amajwi ya President Rwanda Paul Kagame ari mu Cyongereza asobanurwa mu Kinyarwanda na Eric Bagirubusa.
Who defines the values? Or who doesn't actually have values?
Ninduje n'indangagaciro. Ubundi se ubusanzwe nindu tagira indangagaciro. Iyo abantu bavuze indangagaciro rimwe na rimwe hari igice kimwe cy'isi biyumvisha ko ari bo bonyine bagira indangagaciro n'ubuhangange mu kugena izo ndangagaciro. Rero abandi dusigaye nta ndangagaciro tugira z'ubutabera, ku buryo tugomba gukomeza kwigira kuri bariya basobanura indangagaciro. Bariya bo mu majyaruguru bahora biyumvisha ko ariyo zikomoka, bo batekereza ko aribo ba mbere mu ndangagaciro. Abandi tugomba gukurikira, ibyo ni ukwibeshya gukomeye, si ukuri. Natwe dufite indangagaciro, twebwe hano mu Rwanda, muri Afurika turazifite nta kibazo kuri zo. Ndashaka kubizeza ko nta n'umwe muri BBC cyangwa ahandi hantu wagombye kutumenyera indangagaciro kurusha uko tuzizi hano mu Rwanda, keretse niba mushaka gusubiramo amakosa y'abashaka kutugenera indangagaciro zacu.
President Paul Kagame ahayishwa ku kibazo cy'indangagaciro ni mu kiganiro yari kwakorana n'amenyesha makuru y'i Kigali mu Rwanda. Tukivuga kuri iyo nama ya Shogam n'inyishu President w'u Rwanda yatanze ku byerekeye indangagaciro, umwe mu matavuga rumwe na Leta y'u Rwanda hariwe Bernard Ntaganda avuga ko ikiganiro cagenze uko atarabifu yanenze uko ikiganiro cagenze, avuga ko u Rwanda rutubahiriza indangagaciro z'uwo muryango yavugiye mu kiganiro cari kigenewe amenyesha makuru yavuganye na mugenzi wacu Team Ishimwe. Atangura mubwira ko Commonwealth kubera mu Rwanda kubwiwe ngo ari nko kwigiza nkana. Reka tubumve.
Muito embora com de sanga minha nama chamo este da grupo de comunidade comunhão ali grupo de tal grupo de tipo democracia que quando ele quando grupo de tipo que acuta na hipocrisia de tirar guarda mesmo nessa crise nana chamo este que virá no início.
Wanditse itangazo rigenewe abanyamakuru uvuga ku Rwanda ruhungabanya uburenganzira bw'ubwisanzure mu itangazamakuru buri mu ndangagaciro za Commonwealth. Angaha washaka kuvuga iki?
Icyo washaka kuvuga dufite ibimenyetso imifika bigaragaza neza ko u Rwanda wanyanga uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Abanyamakuru dufite benshi bafungiwe muri gereza z'u Rwanda. Itaba abanyamakuru gusa bafunze, dufite abanyamakuru benshi mu Rwanda bahunze igihugu kubera gutinya guhohoterwa. Bagira gusa umwuga wabo, bagira gusa ko ari abanyamakuru bigenga banze gukorera mu kwaha kw'ishyaka rya FPR mu Rwanda.
Zimwe mu ndangagaciro za Commonwealth harimo ubwo bwisanzure uvuga, harimo uburenganzira bw'ikiremwa muntu, harimo demokarasi. Niba u Rwanda ari rwo rwakiriye iyi nama, urashaka kuvuga ko abemeye ko ibera mu Rwanda barebye nabi cyangwa barebye hafi?
Aha, ngirango ngo nanone birashimangira itangaje iherutse gukora. Ikigaragara nuko aba bantu cyane cyane ibihugu bya Rutuku, iyo igihugu cy'Ubwongereza cyane cyane ko birazi ko Commonwealth abayoboye ni Abongereza, ni Leta y'Ubwongereza. Abangaba iyo bageze ku Rwanda bigaragara ko bagerageza bararama ntibashake kubona ibibazo u Rwanda rutera ibijyanye n'uburenganzira.
Mu kiganiro cy'abanyamakuru cyabaye iyi nama ya program irangira, Perezida Kagame yumvikanishije ko umuntu n'ubundi asanzwe afite indangagaciro, nta muntu wakwiye kuba amugendana kugira indangagaciro. Ahangaha ntabwo wemeranywa nawe?
Ahangaha rwose ntabwo twemeranywa nawe, kandi kuvuga gutyo ni kwiyangiza ukuri, kubera ko Commonwealth ifite indangagaciro zizwi. Nta mpamvu rero yo kuvuga ngo hari umuntu ugomba kubagenera indangagaciro. Oya, icyo tumusaba Leta y'u Rwanda, dusaba Perezida Kagame ni ukubahiriza indangagaciro za Commonwealth, nta zindangagaciro zindi tumusaba.
Ariko ibyo ngibyo uvuga nibyo ndi kukubwira, kuko we avuga ko umuntu asanzwe n'ubundi afite indangagaciro zimuranga.
Nabyumvise. Ega n'ubundi ntawe ugenera u Rwanda cyangwa se ugenera umukuru w'igihugu indangagaciro. Niwe wagiye muri Commonwealth abizi neza abishaka. Bivuga ngo rero aho imfura zasezeraniye nawe zihurira, nawe rero umukuru w'igihugu nk'imfura nakurikize indangagaciro za Commonwealth nk'uko igihugu cye cyinjiye mu muryango wa Commonwealth, kikiyemeza gukurikiza izo ndangagaciro.
Ntaganda, ukunze kumvikana gusa unenga, n'iki mu Rwanda cyagezweho wowe nka Ntaganda uvuga uti ibi byagezweho, nubwo bwose utavuga rumwe n'ubutegetsi ariko ukavuga uti byagezweho ku kigero gishimishije, nanjye iyo mbibonye hari intambwe mbona yaratewe?
Urakoze cyane, si wowe ubivuga gusa, hari n'abandi babivuga, ariko igihe aho mpagaze nk'umunyapolitiki utavuga rumwe na Leta y'u Rwanda, igihe ntabwo nshinzwe kuvuga ibintu by'u Rwanda. Igihe rero icyo ngomba kuvuga ni ikitagenda neza kibangamire Abanyarwanda, igihewe nka Ntaganda Bernard, ibyo wakora byose imbere yanjye ni ubusa gusa.
Tuacabandanya n'ivya Shogama. Abatandukanye bafise ivyo bakora mu gisagara ca Kigali mu Rwanda bamaze kubwira Ijwi rya Amerika ko bungukiye cane mu nama ya Shogama yaheze ku mundwi twa Radio Sozereye. Ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu Asumta Kaboyi yabagendeye.
Mu minsi ya nyuma isoza inama ya Commonwealth, ubwo abakuru b'ibihugu na za guverinoma batangiraga kwitabira iyi nama, abaturiye ahaberaga inama cyangwa banyuraga mu nzira zakoreshwaga n'abashyitsi bahuye n'ikibazo cyo kugera ku mirimo yabo cyangwa bakayigeraho batinze babuze inzira. Gusa n'ubwo biri uko, hari abandi baturage bo mu mujyi wa Kigali bakora imirimo inyuranye bagaragarije Ijwi rya Amerika ko iyi nama ibasigiye amafaranga. Aba ni abanyabukorikori bo bari bahawe umwanya wo kumurika ibyo bakora muri iyi nama.
Dukora ibintu byose biboshye cyane cyane mu migwegwe, iyo abazungu barabikunda.
Curuza ibintu bya made in Rwanda, produit navuga ko ikunzwe cyane n'abanyamahanga, akenshi ni zino produit ziriho icyo twakita imigongo. Akenshi ni ibintu byo mu bitenge nyine bikorerwa cyane deep down nyine muri mu Rwanda. Nk'ibi bihugu byose byadusuye, iyo babonye ikintu cy'umugongo kabisa bahita bakitabira n'ahantu handitseho Rwanda. Urabona umupira uri w'umugongo ariko hariho nk'ingagi, niyo produit iri kwihuta ntakubije mu byukuri. Kabone niyo yaba adafite amafaranga ariko ukabona ko agiye akunze icyo kintu.
Si abanyabukorikori bonyine bagaragaza ko iyi nama yabateje imbere, kuko n'abanyamuzika bahawe umwanya wo gutaramira hanyuranye mu mujyi wa Kigali bashimisha bitabiriye iyi nama. Nabo batahanye akanyamuneza. Uyu ni Bwana Nsabimana Leonard, umuhanzi ukomoka mu karere ka Rubavu, ni mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ibi ngibi ntabwo bisanzwe, kuko nta munsi ndaririmba ahantu ngo bamembe amafaranga arenga miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda. Ariko niba nkuze igitaramo inshuro ebyiri, Leta y'u Rwanda ikama agaciro ikama amafaranga arenze miliyoni ebyiri, njyewe ni ibintu bimeze nk'ibitangaza. Ikintu cya mbere ngiye kujyanira umuryango, urumva deja tubonye hari igisenya parcelle zirahendutse, ubu ngubu duse twibikaho parcelle binyuze muri Chogam, kandi nabaga mu nzu y'ubukode ngiye kugura parcelle.
Abasanzwe bakora ubucuruzi bwo mu rwego rwo hejuru nabo babwiye Ijwi rya Amerika ko iyi nama yabasigiye amafaranga ari kwikiruseho, yabafunguriye amarembo ku bacuruzi bagenzi babo hirya no hino ku isi. Uyu ni Sina Gerard ufite uruganda rwibutso rwubatse mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru.
Natwe turi mu baguriwe kandi mu babyungukiyemo, kandi batungukiwemo ngo birangire, ahubwo n'ubuzima bukomeje bwagutse, kuko navuga ko mubaje umubare mwinshi ni abatahanye akabanga kimwe n'abakamenye. Icyane cya mbere ni akabanga, baragakunze, barakarya, baragakoresha, kandi bakagira n'impamvu baragatahana. Kandi mu bo twagiye tuganira nabo ugasanga intero ni nk'uko dukwiye gukomezanya imikoranire, imivuganire, kugeza ubwo twariho twakwagura twaguka mu gukorana.
Usibye abungukiye muri iyi nama mu buryo bw'amafaranga binjije, mukuru w'u Rwanda Perezida Paul Kagame nawe yashimiye uburyo iyi nama yagenze. Abinyujije kuri Twitter yashimye by'umwihariko abashinzwe umutekano batumye buri wese yumva atekanye. Mu bashyitsi bari bitabiriye inama hari baba bamaze gutaha, ariko hari abandi bakomeje gusura uduce tunyuranye tw'igihugu. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Igira hirya ariko mada niki winyegera ariko abanyabugongere ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwibuko
yego rata urumunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko birasi muhumuruka mana
shofe wenda bunashaka kuri uyu wacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
emye kwe tu ni bugo
ndiye
bugo
wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi shofe twigende kombo taxi yaje
taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye
kombo taxi mwitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Rwanda.
Dusure gato mu Rwanda mu rubavu murengerazuba bw'ico gihugu murenge wa Canzarwe ahavugwa umuco utamenyerewe mu bigeme bavuga ko bigoranye kuronka abo bubakana izabo. Eric Bagirubusa adusigurire ivyo muco.
Adeline Nzasenga y'imyaka 32 y'amavuko atuye mu kagari ka Rwangara mu murenge wa Cyanzarwe mu karere ka Rubavu mu cyahoze ari komine Rwerere ubu ni mu burengerazuba bw'u Rwanda. Numwe mu bemereye Radio Ijwi rya Amerika ko bigoye kubona umugabo uri umukobwa utifite icyarimwe uvuka mu muryango ukennye yatubwiye ibyangombwa nkenerwa ku mukobwa witegura kurushinga.
Ni ibintu bizwi ukuvuga ngo niba umukobwa akundanye n'umuhungu agomba kuzajyana saro akajyana amabati, hari n'abasiga bajyana moto, akajyana televiziyo, ibyo kurya by'ibindi bishimbi birayi ni byinshi ugasanga nka Daihatsu iruzuye.
Nzasenga yemera ko nawe hari abasore bagiye bamubenga bamuziza ko adafite ubushobozi bwo kubona ibishyingiranwa. Ubu intego ni ugukora ibishoboka akabibona nk'urufunguzo rwo kubona umugabo.
Ntabyo mfite ariko nta kibundi gukora mbishaka.
Hasi no hejuru mpaka igihe uzabibonera ukabona umusore wabiha
cyane twakumvikana twahuze. Akeshi ntabwo izo ngo zijya ziramba ariko nyine abari nk'ikibombo kizirika wese niba mukeneye urabishaka wamara kubishaka mukabana ubundi rwazasenyuka rugasenyuka ukaba nk'abandi bose ariko wamubonye.
Ese umusore witegura kurushinga we muri aka gace bimusaba iki? Ni ikibazo twabajije Nzasenga.
Gusa bafite iki gapfa kuba ari umuhungu gusa hari n'igihe n'inzu muyifatanye cyangwa umukobwa akayubaka. Niba we ku mufuka we ku ruhande rwe nta kintu afite ariko umusore aba ari gutagetinga akavuga ati byibuze uyu mukobwa nimujyana iwabo bazampibe.
Jacqueline Gikumi w'imyaka 23 y'amavuko nawe yemeza ko umukobwa utifite cyangwa iwabo ari abakene kubona umugabo bikimubereye ihurizo rikomeye.
None umuhungu wagutwara nta kintu cyo ufite n'uruhe wamukura hehe? Niyo warangije amashuri nta kazi ko ufite ntago yakujyana ubwo si yakujyana mu rugo rwe wabo se nyine mukabana neza akubaka inzu nawe ugashiraho iki? Kashira mabati niko bimeze.
Ni ihame
cyangwa se warangiza no kumwubakira akanaguhakana muri make
ndabyo bijya bibaho
beshi cyane.
Surubyiruko gusa rwa Cyanzarwe rwembeze iby'uyu muco kubashaka kurushinga muri aka gace ahubwo n'abakuze babihamirije Ijwi rya Amerika. Emmanuel Mutumishi nubwo atemera ko abakobwa batabona abagabo mu nzira afata nk'ikiguzi hari kitagomba kubura kivuye iwabo w'umukobwa cyerekeza ku musore bagiye kurushinga.
Ahubwo uko bigenda ni igihe umusore afite gahunda yo kubaka n'umukobwa afite gahunda yo kubaka bagahuza umutungo. Iyo habayeho kugira ngo ubu bwabo bashaka n'inda mutungo bafite buri wese aje kubiganiza ku babyeyi be ubu ngubu icakora byo ngo umuco guhari bari kubagurira amabati. Abasore rwose ukubaka inzu ukamenya ko kwa nyoko bukwe uwo mukobwa kugira ngo azabeho neza nk'uko babishaka ayo mabati bakayazana n'umukobwa n'ibintu naho kuzana ibintu amabati gatariho ubwo umukobwa ni ngaho abashingiwe ndaburira ndamatori hari.
Tuvuye kuri Mutumishi twabajije uyu musore ukuri kw'ibivugwa muri aka gace k'iwabo.
Izo ni ibintu bihari byatari ariko umukobwa iwawe batifite aba yahiye nyine ajya mu duka agashopinga ariko yari umwana w'umukene ntacyo yageraho nyine urumva nawe urabizi.
Ku bwa Mutumishi abashakanye muri ubu buryo ingo zabo zishoboka kubw'imbaraga z'amategeko.
Wenda kubwo amategeko wazaba ari kubafasha kubaka ingo bizashoboka ariko rimwe na rimwe ubona nawe ndambaraga zirimo kubere ko hari gihe hatagaragara mu rukundo akaboneka mu butunzi. Abasore badashoboye gukora byo banahanga amaso kuri abo bakobwa no kwa nyirabukwe ati ko kwa mabukwe hari akantu nzaje ndifata mu mifuka.
Uyu mucuri ku gisenyura ajya gusa n'ijwi rya Amerika yigeze gusanga mu murenge wa Nyabitekeri Nyamasheke.
Harakoze mugenzi wacu Eric Bagiru usayo nkuru yiwe murumvise ko tutashoboye kuyibandanya kubera umwanya utubanye muto, ariko mushobora kongera kwisanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu kome. Mwakoze kudutega bibiri, yakoze Nadia Taha yari muhinga bw'ivyuma na ingenieur bafatikanije kuri mikro yari Jewe Diana Ninahazwe. Etienne Karekezi yaraduhagaririye muri bino biganiro vy'ino mugoroba nawe nyene yakenuye. Ku izina rya bagenzi bacu bose tubipfurije ijoro ryiza, manyi no mu vyanyu.